ugwaruka 38 30 ruturuka makarati yatandukanye igisagara cha Bujumbura na 8 baturuka mu ntara ya Muyinga niyo bahuriye mu biyago vyingene umwumvikano muke wocibwa hagati y'ugwaruka rudahuje ivyumviro vya politiki bahujwe n'ishirahamwe ntabariza rihurikiyemo cyane cyane abahora ari imfungwa za politiki ubwo gwaruka ruri mu migambwe itandukanye abaturuka imuyinga canke ibujumbura barahuriza ku kintu kimwe kandi kibahanze kuba ibikoresho vy'abanyepolitike barondera inyungu zabo
hariho byinshi bagiye batubwira bakatubwira ko tudahuriye ko ariko twagiye gusanga uwaje kubitubwira abafite ikindi kintu ashaka kugera ko twebwe tutazi twakatugira inzira yo gucako kugira ngo tumufashe kugira ashike ku cyo ashaka nko mu migambwe hariho bimwe matubwira ngo wewe uri nk'umusende DFDD ngo ntukwiye kuvugana n'umuyiprona umuMSD gucyo ariko mukibagira yuko mwese muri abarundi
nka karo hariho nk'ugwaruka duvuga yuko wegamiye umugambo uri ku butegetsi n'urundi ruri muri opposition vuga ati twe tuyoboka ivyimviro vy'abanye rero muri cyo gihe nk'ubonye maze kuba dufata par example wewe wumva utayoboka umugambo uri ku butegetsi ukumva yuko abari muri opposition bakavuga yuko moja muri manifestation twe twabyitabuko nyene
ubwo gwaruka ruvuga ko abanye politique barufatira mu bukene bari ruratanga n'intumbero y'ingene hoba umwumvikano mwiza hagati y'ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye
hakaba ibiganiro atawe bikumiriye hagati y'abatavuga rumwe hagati y'ubutegetsi ubwa mbere hama nabo batavuga rumwe bakavugana ukuri abantu uko iyo abantu bavugana ukuri abantu bararuhuka mu mitima bikabasohokamwo hama kabona yuko kandi n'uwarenganijwe akumva yuko yumvirijwe
turakeneye kumenya ukuri kuko twe tuza dukurikira abanyepolitike bayivugira hariya twe natwe twatwibereye hariya rero ibyo ba fuze sirtu cyane cyane ubukene bima buri mu bintu bituma ivyo bintu byarabaye cyane kuko twaza dukurikira ugasanga nk'ubunye nta kintu umuntu mujene yirwa yicaye ngaho tugakenera yuko zarabo ibintu vrema byihuriro bakatubwira ukuri kuko ubunye vrema nta kure abajene afise vrema muri umwanya
ibitegire bitangwa n'inzego z'umutekano n'amashyira hamwe aharanira agate ya ka muntu birerekana ko ugwaruka ari go rwa mu ndyane za politike cyane kuri iyo mvo ugwahuriye imuyinga rusaba ko nyabuna gose rukigwa bikwiye mu biganiro bigiye guhuza abarundi
turakeneye vema ibiganiro by'ukuri biri hagati y'abanyepolitike n'abajene bagaserukirwa gwego rukwiye vema je nk'ubunye no vuga yuko abajene gitumana no vuga ati yuko ari bo boserukibo n'abanyene boserukirwa iyi crise keshi hitana cyane cyane abantu b'abajene bihitana abantu b'abajene kuko tugiye kuraba nko mu busho tugiye kuraba ikintu biki byagiye biraba byagiye bikora kugwaruka gusa
twebwe twari mu bibazo cyane ntiduhabwa agaciro nk'akaroro nko mu biganiro byiko biraba ugwaruka niyo hatumiwe usanga hatumiwe umwe mu gihe hatumiwe abanyepolitike batagira uko bangana abo rero babagiye kwiro n'inyungu ziwabo ntibagaruka ngo bamenye gwagwaruka natwe
nk'ubu turashimira irishira hamwe rya duhamagaye muri formation kuko twarahamenye ibintu bitandukanye iyo babahamagara no mu biganiro ugwaruka tuba tugenda twungutse ibintu byinshi cyane
inyigisho zatanzwe zihagaze ahanini kukubana neza hagati y'ugwaruka umukuru w'ishyira hamwe ntabariza Jean Marie Nshimirimana avuga ko guhuza ubwo gwaruka vyabaye mu ntumbero yo kubogorera Uburundi bwejo
twebwe muri ntabariza twakoranije aba bajene kugira tubasigurire yuko twebwe habaye abanyapolitike mu gihe giheze kuva mu 1993 gushika muri 2006 aho twebwe twarepfunzwe tuzira abanyepolitike bamwe bamwe bari bahenze ubwa mbere muravyibuka abasanze sheke abasanze fed harabajedebo muri cyo gihe natwebwe mwubona twakoranije abo bajene twarimwo murumva ko twace tuba victime y'abantu bamwe bamwe baduhenze murabona ivyakurikiye bamwe bamwe bahagaze ikigali baravuga ati ni muhagarare neza ariko ntibaza kuvuga ibyo duhagararamo niyo mvo rero twahamagaye aba bajene kugira inyigisho bazokura muri uruganda bace basubira ibujumbura basasagaze amahoro n'umutekano
inyigisho zatanzwe zari zihagaze kandi kwigisha ugwaruka kubana neza naho rutoba ruhuje ivyimviro vya politiki abatanze izo nyigisho bavuga ko bagitangura batari bazi ko bashobora gushika ku gikorwa gikomeye nk'ico bashitseko ni mu gihe abazitavye bemeza ko zitabasize uko zabasanze uburongoye ishirahamwe ntabariza amenyesha ko amahwaniro nkayo yo guhanahana ivyimviro hagati y'ugwaruka agiye kuzobandaniriza no mu zindi ntara z'u Burundi ni mu ntumbero nk'uko abandanya abimenyesha byo kukwiza hose icuka ciza mu gwaruka ruri mu migambwe itandukanye imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.